Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Kuti bagenzi b'ikiganiro yaga muduteze amatwi ndabaramukije nongera ndabaye ikaze muri kino kiganiro mushikirizwa na Munezero Ivete. Ikiganiro cyacu tugihere mu yavugwa imisange ahavugwa ikinajya amazi meza mu ikambi y'ibanze y'abarundi basaba ubuhungiro iri mu gasagara ka Sange. Mbere y'ibombo rimwe riri mu ikambi y'intango yo ngaho Sange abasaba ubuhungiro 69 bayarindiranye igishika ariko nta nima bigeze baronka kuva ukwezi n'igice amazi ataza mu mabombo yabo.
Twebwe abarefuje turi ngaha mu Isange turahangayitse kandi turagowe ko nta mazi dufise. Icyo twifuza rero ni uko abakuru bo tugaruka ko kugira ngo izi modoka bari baduhaye ziratuzanira amazi ntabwo zikiza. Ibombo bari bazanye rivana amazi mu kuzimu yarakane nta kiza. Indwi zibiri ziraheze ata mazi. Ubu turi ko turavanga aha n'umwana mu mugongo tukagendera ku Isange guhiga ibiziba.
Mu Rusenda ugaruka rw'abaskuti bo mu ikambi ya Rusenda rushigikiwe n'ishyirahamwe IDES ryaruhaye ibikoresho buri mu bikorwa byo gusanura inyubakwa y'ibiro by'uburongozi bukuru bw'impunzi bo muri iyo kambi. Menshi na Alexandre Bizimana.
Ibyo bikorwa bikaba byatanguriwe no gutegura ikibanza bahita bagira ko bubaka umusingi w'iyo nzu ariyo fondasiyo y'imetero 6x6. Icyo gikorwa gifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe rijeje ubuzima bwa misi yose bw'impunzi IDES ryatoje amafaranga mu badandaza bakorera muri FAR. Ayo mahera akaba ari ayo gukota amastoke babikamwo ibifungurwa bagurisha muri iyo soko y'izo mpunzi. Ibyo biro byari byabomowe n'imvura nyinshi ivanze n'umuyaga w'igihugu hose mu matariki y'intango y'ukwezi kwa Kigarama k'umwaka uheze wa 2018.
Tuja imboko aho ikigo kijejwe inkino muri Fizi Safe mu Kinofunofu gejeje kunguruza intango y'amahiganwa y'akarere y'umupira w'amaguru uyu mwaka wa 2019 ziri mu ntumbero yo gutsimbataza umubano. Iryo higanwa ririndiriye intonde z'imigwi myinshi harimo impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Rusenda na site ya Murongwe ataco barahembwa gushika ubu.
Ubuyobozi w'umupira w'amaguru muri teritwari ya Fizi bwaramaze gutangaza itangura ry'amahiganwa mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Fizi ku bwa Ahizuri Opila umunyamabanga wa groupement y'ibyo kwinonora imitsi muri sekitere ya Tanganyika. Amakipe menshi ntarariha amahera yo kwiyandikisha. Imigwi y'impunzi ivuga ko amahera yo kwiyandikisha ari menshi aho urwego ndongozi rusaba amadolari 35 ku mugwi umwe mu kwiyandikisha. Nayo ku migwi y'abakongomani bavuga ko ku mwaka uheze barishe amadolari 30 bati ayo madolari 35 azo bagora kuronka. Aya mahiganwa yo muri uwo mwaka wa 2019 abaye ya mbere yitabwe n'imigwi y'impunzi z'abarundi kuva binjiye mu ikambi muri 2015.
Tugaruke mu Rusenda aho ikibazo cy'igice cya mbere bita section ordinaire kizotangura mu mashuri yose yisumbuye yo muri Congo. Abanyeshuri 956 b'impunzi z'abarundi bo mu bugenduzi bw'amashuri bwa Rusenda nibo barindiriye gukora ivyo bibazo. Ku mashuri yisumbuye ya Sibatwa, Lulinda, Lokolola, Deflexion na Rusenda.
Jewe ni Ngabire Gerardine abaniga Institut de la Reflexion. Turishimye cyane ko ryarutangure gukora ibibazo ariko na cyane cyane nkatwebwe abarefuje biko biratugora cyane. Ino batanga umunsi umwe wa revision ariko mu Burundi twa tumenyeye yuko hazabamwe alternance hagati mu bibazo kugira ngo turevise cyane cyane mu Burundi twa twamenyeye kuja mu manatire ku broker natwe ariko kubera ino turatinya kuja mu mashamba cyatuguma muhira gafatika ukayisoma ukayisoma hanyuma wumva igirushe uko gukajya mu karuhuka n'undi kongera gatorika.
Chuti bagenzi mwarimu duteze yompi aha niho ikiganiro cyacu kirangiriye. Mwagiteguriwe na Serge Bisimwa gihagarariwe na Jacques Kaora nanje Munezero Ivete na kibashikirije naho ubutaha